Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Turi kumusi w'Imana igenekerezo rya 2020 Kigarama umwaka wa 2020 ni ryasango ry'amakuru makuru makuru yaranze inundu turiko turasozera mukaba mugira mashizwe na Jewe Bertrand na Kuriyo Martin Keringe ndabadashaka ni wari mu bihinga bw'ivyuma mukanya idonido.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Waze arongo i Burundi Petero uyo yarita vimana ku munsi wa kane w'inondwi ahitanwe n'ingwara ya COVID-19. Uyahoze arongo i Burundi ngo yaragize uruhara rudasanzwe mu biganiro vy'amahoro biyarusha mu gihugu cya Tanzania. Abahutu n'abatutsi barashobora guhuza ku nzira nyakuri yo guhagarika intambara n'indyane z'amoko mu Burundi. Bishikirizwa na muganga Yohani Minana arongoye Runani Senarede umwe mu bari muri ivyo biganiro vy'amahoro yatewe ku igikumu umwaka w'2020. Kurikira muganga Yohani Minani.
Bababajwe n'urupfu kwa president Petro Buyoya, kuko Petro Buyoya yabaye president w'u Burundi imyaka 13 mu gice cya mbere imyaka 6, hanyuma bamwe gucana 6 gushika mu 2003 imyaka 7, no kuvuga mu president yabaye mu president w'igihugu yitabye Imana. Petro Buyoya mu kingo ciwe ca mbere yatwaye 17 ka 13 yaroguriye inzira imigambwe myinshi ko yoshobora gukora. Ahagarukiye 6 gushika mu 2003 yaremeye aragana n'abatavuga rumwe bya politiki ari twebwe cyane cyane twebwe turaganira gushika ku masezerano y'Arusha, masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi. Muri ino minsi yaheze mu myaka iheze yaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, iyo Union Africaine, aho yagiye gufasha abo mu gihugu cya Mali no mu bihugu bya Sahel ko nabo nyene buraba kujyo butatura amatati yabo biciye mu biganiro. Twebwe rero u Burundi burabuze buze umushinga ntahe na kose u Burundi bwonyene bubuze, habuze n'ubumwe bwa Afurika ni Afurikaine, haranabuze nako n'amakungu kuko yafasha. Washaka rero duhuze umuryango, umuryango wiwe, fasoni wiwe, abana biwe, nako n'inshuti ziwe zose ziri mu marira, tubabwira ko twifatanije hamwe nabo. Imana imwakire ubwami bwayo, iby'isi niko bigenda, naho umenye umunsi wako.
Ku munsi wa gatatu inama nkenguzamateka yaremeje abagize umugwi mushasha wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Valentin Bagorikunda yigeze kuba umushingwamanza mukuru wa sentare Kizigenza ya Repubulika niwe yemejwe kurongora sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Icegera ciwe ni Ntawumvukiye Emmanuel, abandi bagize uwo mugwi ni Nkurunziza Liboire, Habonimana Jeanne, Nibazonkiza Salvatore, Mbayaga Bede na Jean Pierre Ramani. Bamwe mu bagize amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike baranegura iryo togwa. Vital Nshimirimana arongoye Runani Fosco ngo ntagitangaje kubona umuntu nka Valentin Bagorikunda azwi cyane mu ruhare yagize mu gutoteza amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike no kwegeka bamwe mu bari mu nzego z'umutekano kuba bashatse gutembagaza ubutegetsi bamugena mu mabanga nk'ayo. Vital Nshimirimana akavuga ko ari no mu bafashe iya mbere mu kwiyamiriza ya senare mpuzamakungu mpanabyaha. Abona rero ko Valentin Bagorikunda bamuhaye icyo kibanza kugira bamushimire. Tega amatwi Vital Shimirimana.
Ubusanzwe azi inzego z'igihugu ngende zisanzwe zikora ku ngendo ya CNDD-FDD ntiyotangana na gatonya abonye abantu nka Bagorikunda Valentin, abo bantu Ntawumvukiye Emmanuel bakizwe mu bibanza nk'ibyo byo kurongora sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Kuko abo bantu n'abantu basanzwe bazwi yuko abanywanyi b'intamuheba bo mugambwe CNDD-FDD nabo nyene bagaragaye mu gutoteza abandi Barundi n'indi migwi nka Valentin Bagorikunda. Abantu benshi baramuzi uruhare yagize mu kunamika amaso mu gihe Abarundi bariko baragandagurwa abandi banyuruzwa abandi bakorezwa igufa mu mwaka wa 2015. Muri uwo mwanya nyene agaca abariwe atanguza amadosiye ahiga Abarundi injojo, bamwe bazizwa data ngo amakudeta, abandi ngo ibyaha bitandukanye w'imigumu ko n'ibindi ko bagiye baravyita aba rero nibo bashimwa kuri ingembe ya CNDD-FDD aba nibo nkanuzwa jambo bumvuga kuri aba nibo cirore ciyo ntwaro urumva ahubwo bashize mu bibanza bito jewe nibaza yuko wundi munsi bazobashira no mu bisumba ibyo rero icya sentare nta cyizere itanga ibya sentare nta yubahiriza ibwizwa shingiro kuko n'iryo bwizwa shingiro nyine iyo ntwara ya CNDD-FDD yararikoze ku buryo ibisiga ari igihwagari ata kintu na kimwe umuntu yoba akiyirizigamo
turabana n'amakuru makuru yaranze ino ndwi leta y'Uburundi ishobora kuba iriko iragerageza guhenda abanyagihugu ku bijanye n'ingene ishyirahamwe mpuzamakungu ritunganijwe ibyo bikabonekera ku kungene irungika abantu mu ibarabara mu gihe haba habaye gufata inkingo bivanye n'uko yorohereza leta y'Uburundi canke itayorohereza umunyepolitike Chauvino Mugwengezo akanegura ko leta isa n'iriko irahisha ukura abanyagihugu Fevrier bazikamwe niyo dutorokanije ino nkuru
Imyerekano yo kuri wa gatandatu yatunganijwe n'amashyirahamwe adaranije ijoro vya politike arimo kwa ku butegetsi ayo mashyirahamwe akaba yavuga ko iyo myerekano ari yo gushimira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kubona inama nkuru y'umutekano iherutse gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa niyo nama nkuru y'umutekano Chauvino Mugwengezo umwe mu bagize inama nkuru y'urunanise for Arusha avuga ko ibyo gutwara abanyagihugu mu myerekano ari ukwerekana ko yo biriko irasubira gucudika n'ibyo shyirahamwe kugirira abe ko abantu bakwibagira inyifato ya leta y'u Burundi
nibaza ko bitagira agaciro ahubwo ari imvugo y'umuntu y'abantu bihebuye y'abantu barihevye kuko baraguye mu ikosa rikomeye cyane baraguye mu cyaha gikomeye cyane cyo kwama bariko barica abanyagihugu iyo rero umuntu ageze mu bihe nk'ivyo mu gihe ONU iba irikira bakibura mu gihe ONU iba ndetse ishobora gufata ingingo kubera ububi gito
iyo myerekano ikaba yabaye inyuma y'imyaka itatu gusa habaye iyindi myerekano igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ataraho umukuru w'igihugu yari yagabishije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko biteguriye kugwana n'iryo shyirahamwe mu gihe ONU yo kwihenda ikarungika inteko mvamakungu zoza guhagararira agati ya kazina muntu mu Burundi hari kuwa 16 Nyakanga umwaka wa 2017 mu myerekano yari yatunganyije n'umugambwe CNDD-FDD
yabo mwishangu za makungu ni narabwiye amaso muyanda abwira nti mwebwe mwatunganije mapurugu ngwize kutwica hizo dushoba nize nta matata tatoyera tutarimesha je nabaye musirikare kandi nabaye ungwani ako toka tayere ni bande botunesha baraza nayo masaye dokomba yabo tayo kazo tunesha aha murabona turi bake tunzo tonye 10 million tuzara kwa tunesha turababwiye tuzogwa na gushika kuwa nyuma
ingingo yo gukura Uburundi ku rutonde rw'ivyigwa n'inama nkuru y'umutekano ikaba yafashwe n'inama nkuru y'umutekano ya ONU ariko leta y'u Burundi ikaba yasabwe kubanza kubahiriza agati akazi na muntu kugira iyo ngingo yo gukura Uburundi kuri urwo rutonde ibe Burundi
ari makuru yaranze ino ndwi tubananize mu gisata cy'ubutunzi mwiyanishwa rigira gatatu by'umwimbu w'amahinguriro y'u Burundi yuguru icese n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane w'ino ndwi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Ndayishimiye yasavye abagwizatunga kwijukira gukorera mu bisata by'ubutare ingenzi be n'indimo bagatsinda ubwoba wo gukorana n'amabanki gutinya guhomba kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
abagwizatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko ibohomba njebure n'abarundi bose kutaba kwinjukira guhingura ubutare bwacu abantu bose bashaka gukorera mu gisata cy'ubutare bose nabashaka gushora hanze babushore budahinguye ubwo babushore budahinguye ntacyo bamariye igihugu byari kuba byiza buhinguriye ngaha bagashora ibintu bimeze neza kuko n'abarundi bazoba barose n'akazi muri ayo mahinguriro abarundi nitwijukire kujya mu mahinguriro y'ingenzi kubera hariho benshi bavuga bati none ni nubaka inzu y'uburatiro ihoteli nzoronka abayibamo ingenzi tizoza mu Burundi zidafisa aho zirara mutegereza kumva yuko hategerezwa kubaho hotel kugira ngo haze abaturista abari mu gisata cy'ivyimburwa nabo nabo nyene nibatanguye guhimbura ahubwo bitegure guhimbura byinshi kuko abene gihugu barakwiye amaboko mu mpuzu bari ku kivi bariko barakora twebwe ku ruhande rwa leta ico tubemerera ni kimwe nuko leta itegereza kubungabunga amahoro n'umutekano ukwishyira n'ukwiza na kwabene gihugu kugira ngo bose bakore umutima uri mu nda kandi namwe bwe mukore mufise umwizero wa kazoza ku bintu byanyu atabazoza kuvyonona
gushira imitahe mu gisata cy'amahinguriro n'igikorwa gisaba ubwenge no gushishoza cyane kuko gisaba imitahe minini no guhiganwa ku kanovera ku mwimbo w'ayandi mahinguriro akomakomeye bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana akavuga ko leta ikwiye gushira mu ngiro politiki tomo ijanye n'amahinguriro cy'umutega amatwi
ibijanye n'icyo gisata naho hari ibintu umuntu ategereza kuba araba kugira bishobore kuzana iryo terambere hari ibyo bita guhayanwa konkiransi urabona amahinguriro arubaka mu bihugu mugabo ibintu byo konkiransi birahaguma kubera ibi byo kuja hamwe ibihugu mu mashyira hamwe integration regional usanga kumbura ihinguro hanaka rikomeye bishobora kurengera ibindi nka mu Burundi turavuga tuti by'amahinguriro biracari hasi cyane kuko ni munsi ya 10% y'umwimbu ubwo buhinga ni gutegereza kurondera ubwo tusanga rero bisaba uburyo hanyuma ikindi nuko tuvuga tuti kugira iyo politiki igende neza hari haratangwa umugambi wo gushyira icyo bita politiki nationale d'industrialisation umugambi w'igihugu jari n'ingenzi z'amahinguriro byo kugwa byo byose kuraba ubushobozi ingene bw'amahera yoboneka ibisata byo Burundi bwoshiramwo valerage uti bisata byo tw'amahinguriro mu Burundi acakomera kubera ayo bakorera mu hantu twosha dufisa kungu ko gusumba akabirya dusubye abandi byose bakabiraba n'ukura yuko bijya bya controle de qualité na hariyo ibisata bizabira ku bintu byahinguwe bikora ibyangombwa kugira abantu baze barahingura ibintu kumbura ibidakwije ibyangombwa bidashobora no kuronka amasoko cyangwa ugasanga ukoze ibidakwije ibyangombwa biriko birica amagara y'abantu canke amagara y'ibitungo ibintu nka bene ivyo ni ukuvuga ati ibyo byose bijya muri politike n'imikerereza kuko ibijyanye no kugwiza amahinguriro utabyitondeye urashaka kubihomberamo ugashyiramo umutahe mwinshi mugabo wakora ibintu byangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyicira abantu ubuzima canke urumva rero iyo politike twose njoba yuko nyene yoba valide hama na abarundi bakaraba yuko natwe amahinguriro yotera imbere turaje nk'ibisata tufisemo akabirya
imbere gusozera amakuru yaranze inondwi abakobwa n'abakenyezi ijana n'umwe bariko bategurwa kujaha kugurishwa mu bihugu by'abarabu ku munsi wa mbere w'inondwi turiko turasozera barasanzwe ahantu hamwe mu nzu iri muri quartier ya Buterere muri komine ya Ntangwa mu gisagara cya Bujumbura inzu igipolisi cyabasanzemo ni isanzwe ipanzwe n'ishyirahamwe rizwi n'amategeko mu Burundi ishyirahamwe ONRCT Uwe ton frère rivuga ko ivy'urudandazwa rw'abantu mu Burundi biriho bitakiri agaseseshwa rumuri kandi bikwiye kugwanywa na bo satani umwe yigize sindabibazwa ni nkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere
abakenyezi n'abigeme batowe mu gitondo cyo kuri wa mbere muri quartier ya Buterere mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi muyize inkuru nziza yamenyesheje abamenyesha makuru ko abakenyezi n'abigeme bari abagiye kuja kugurishwa mu bihugu by'abarabu avuga kandi ko baje kubona abakora urudandazwa rw'abantu bakorana n'amashyirahamwe ari mu bihugu byo muri kano karere
baramaze kumenyekana ko bafite aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu bya Tanzania Uganda na Kenya aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu abantu heza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bacha bashora murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu ubujijwe rwirwa ruyamerezwa ku isi yose abatari bake bagiye bagasezeye imiryango yabo bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo ipfaye nacyo gituma tubasaba yuko bashobora kuba barabuza abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babatwa barimo
prime mbarubukeye aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ONCT we ton frère ndigwanye mabi no gucuruza abantu muri rusangi avuga ko kubona abafatwa bafite impapuro z'inzira zatanzwe n'inzego zibijejwe bigoye naho nyene gusigura
ishyirahamwe gishinzwe kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akorerwa bakenyezi n'abana mu Burundi ONCT we ton frère turashaka by'ukuri gutera ibyatsi bivuye inyuma ubwo rudandazo rw'abantu basubiye kwibonekeza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyo nyifato yo kudandaza kirimwa muntu aho usanga abakenyezi n'abigeme batwagwa nk'inyagano, ugasanga rero bari bagomba gutwagwa hanze kudandazwa nk'intama bajanye ku macuniro, kandi rimwe na rimwe ugasanga bafashwe bafatanywe n'impapuro z'inzira zikwije ibisabwa. Ari byo rero bituma abantu badatahura neza igituma ibyo bintu byose biriko biraba.
Ishyirahamwe Honest Weton Frere risaba inzego zose za leta n'abandi bose babishoboye gukora ibishoboka byose ngo urudandazwa rw'abantu ruhagarare mu Burundi no muri kano karere.
Ninandira makuru yaranze nondwi twabategure kuri no w'Imana duce tuyasozera ndabashimira mbese mwa dukurikiye betangira kuri yo njene ko ndabashikiriza mu bihinga bw'ivyuma ni Master Kering ndabadashaka na nyene namukengurukiye na ubutaha
ngiye nzamba
nzambira samirana.
Amakuru makuru yaranze nondwi.